Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hani Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu y3 radio yacu voa.com. Ushobora kandi no kutugezaho ibitekerezo mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Ano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabaramukije mwese mbaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Baguma birorerera birorerera ikintu gitera amakenga igatuma mbere n'abanyagihugu cyangwa impunzi zaho zinduta zivuga ko igipolisi cyangwa leta ya Tanzania hari uruhara yo bifisemo, kuko nabo bagenda gutabaza igipolisi kiza gitevye ku rugero rwo gusanga abantu bamaze kugenda.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta yinubira uko impunzi zitabaje polisi nyine igahita itinda gutabara ntitabare byihutirwa. Turajya no mu Rwanda turebe ibibazo abaherutse guhabwa umuriro w'amashanyarazi ukomoka ku mirasire y'izuba bafite. Ayo n'andi makuru ntimujye kure, ni mu kanya. Amakuru yacu tuyahere muri Tanzania, aho impunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta iri muri district ya Kibondo mu ntara ya Kigoma, aho nyine ni muri icyo gihugu cya Tanzania, ziteye ubwoba n'impapuro zitagira umukono zimaze iminsi zitorwa muri iyo nkambi. Izo mpapuro zihaniza impunzi ko hagiye kuba igitero gikomeye muri iyo nkambi. Mu mpera rero z'ukwezi kwa gatanu, abantu bitwaje intwaro bagabye igitero muri iyo nkambi bakomeretsa bamwe mu mpunzi. Icyo gihe igipolisi cyo muri Tanzania cyavuze ko abahateye baje bavuga ururimi rw'Ikirundi. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Fidel Nsabimana uherutse kusura iyo district ya Kibondo aho muri Tanzania.
Izo mpapuro zitagira imikono zitogwa hirya no hino mu nkambi ya Nduta iri muri district ya Kibondo intara ya Kigoma. Zitogwa amazone atandukanye agize iyo nkambi nk'uko bivugwa n'abayiboneye. Uyu ni umwe mu batuye mu nkambi ya Nduta avuga bimwe biri muri izo nyandiko.
Twebwe ngaha aha mu nkambi ya Nduta gusa igihari haguma hatogwa inzandiko, inyandiko zikomeye gose, zikomeye gose, kandi ziteye ubwoba, kandi baguma bazitwara kuri polisi, kandi barya abantu barya barashega barya amasoro baciye batelefona igipolisi bakibwira ati ibintu mukoze muradutesheje, ati rero ubu tugiye kuzoza kuzuba, tuze kuzuba nyine twebwe tubirasaniye na mwebwe dutane mu mitwe. Bongera batora n'inzandiko zivuga abasungusungu n'abapolisi yuko bagiye kubakorera ko kugeza yaho bazoturuba batebomoke, kandi ati abantu bose bategerezwa guhunguka kubera badahungutse impaka bazobarase ashobora bakoreye ko kubera inyandiko zingaha mu ino nkambi ziyarenze rwose. Usanga baguma abantu batora inkatazi cyane rwose ashe nkambi tekono n'ubwo bakwere kubera abo bantu baguma bavugwa nyene n'izo nyandiko baguma batora.
Izo mpunzi bidogera igipolisi cya Tanzania ko kititaho umutekano w'impunzi ziri mu nkambi y'Induta nk'uko cari kubikora, ndetse bakavuga ko igiteba kuza gutabara nk'uko bivugwa n'impunzi.
Baguma birorerera birorerera ikintu gitera amakenga igatuma mbere n'abanyagihugu cyangwa impunzi zaho zinduta zivuga ko igipolisi cyangwa leta ya Tanzania hari uruhara yo bifisemo, kuko nabo bagenda gutabaza igipolisi kiza gitevye ku rugero rwo gusanga abantu bamaze kugenda. Kanundura mu ndwi iheze baje gutera mu ijoro nyene, abanyagihugu baravyuse ku barakoma ugwamo gwinshi, barakoma inkozi ravuga, ariko igipolisi kije cyace kibasukamo makirimojene nyene bituma abo bantu bashaka gusohoka ikambi bagenda. Ego nuko bimeze muri make.
Umwe mu bategetsi b'igipolisi cya Tanzania mu ntara ya Kigoma yabwiye Ijwi rya Amerika ko ahubwo zimwe mu mpunzi zicumbikira zikongera zigakingira ikibaba iyo migwi y'inkozi z'ikibi. Abajeje intwaro mu mitumba n'amazone ya Tanzania basaba impunzi ziri Nduta gutanga inkuru ku gihe kugira ngo bashobore gutoza iyo migwi ihungabanya umutekano wazo. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu itariki 31 Rusama niho haheruka kuba igitero cyateye ubwoba impunzi ziri mu nkambi ya Nduta, aho hibasiwe cane cane amazone ya gatatu ya 11 amakuru dukeje igipolisi cha Tanzania nuko bateye iyo nkambi baje bavuga urimi rw'ikirundi inyuma y'iminsi 2 ico gitero kibaye igipolisi cha Tanzania caratanye mu mitwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho nkuko vyemejwe n'abajeje intwaro muri district ya Kibondo Lewis Bura arongoye district ya Kibondo yabwiye abamenyesha makuru ko muri iryo tana mu mitwe abantu batatu bitwaje ibigwanisho bishwe abandi bahungira mu gihugu cy'u Burundi abo bapfuye bose bamenyekanye nk'abarundi nkuko vyemezwa n'uwarongoye district ya Kibondo Lewis Bura yamenyesheje ko ako kagwi kabitwaje inkoho kagizwe n'abarundi barenga 10 binyegeje mu ishamba ri hafi kambi ya Nduta ibamo impunzi z'abarundi uwo mutegetsi yabandanije amenyesha ko ako kagwi ari nako ko bakari gaherutse gutera inkambi ya Nduta mu mpera z'ukwezi kwa gatanu aho kagiye gakomerekeje abantu bari hagati ya batatu na batanu.
Urakoze Fidel Nsabimana utugejeje mu Rwanda aho imiryango 77 yo mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu itagiraga umuriro yahawe amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba. Cyakora bamwe bamaze iminsi bakoresha baravuga ko hari ubwo bibapfana bakabura uwo bitabaza. Claude Ganza Munyamagana komerezaho.
Iyi miryango 77 yahawe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ituye mu kagari ka Yungwe mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu. Ni kamwe mu duce twitaruye kaburimbo ndetse katagerwamo n'imiyoboro migari y'amashanyarazi. Ku ruhande rw'abaturage bakiyahabwa n'ibyishimo kuri bo.
Ah uburyo bwo gucana twara dufite twara tubayeho mu kizima. Uburyo butari bwiza ku buryo winjira mu nzu ukagenda ukora wihuma ku bikuta by'inzu abana bakava ku ishuri imikoro babahaye yo ku ishuri ntibayisubize.
Nari mbayeho ndi mu mwijima nta mucyo mfite n'abana batabona uko bigisha. Mfasha kubona mu rugo hameze neza nabonye urumuri mu nzu nanjye singende ndi kwikubita ku bikuta by'inzu.
Ugucana ducana abatoroshi tutabona iryo jana tugafata igikara mbega gishishimuze tujya mu nzu tuvuye mu gikoni tutabonye nk'ayo matara wakoresha iki
kugatara. Kurundi ruhande ariko abamaze iminsi mike bakoresha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba bagaragaza ingorane zitandukanye bagenda bahura nazo.
Nishura gumuriro namara kugwishura kugira ngo bagunyoherereze ngamanza nakoresha amayinite gange ngabahamaga kandi cyo ndanje n'icumweru ndacanye kandi
ikibazo mfite imu sore yemeye yaraje ratwesitarira amaze kutwesitarira bira twishura buri kwezi ndishura giye kigeze baterera ipfuye ndamuhamagara araza arahigerera arambwira ngo azabikora ari gushira nk'amezi 5 buri gihe ndamubwira buri gihe turabonana nkamwibwirira akambwira ngo azansimburiza sinzi uko ibibazo bimeze naguze umuriro no kuri telefone arora na ufite sinawuca.
Ignite Power Limited ni sosiyete y'umunya Israel yarivu ko yene kwirakwiza amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba agenewe gucanira uturere tw'ibyaro tutagerwamo n'amashanyarazi aturuka ku miyoboro migari y'amashanyarazi isanzwe ni nayo yagejeje kuri aba baturage amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi ishami rya Rubavu buvuga yuko sosiyete Ignite Power ifite inshingano zo gusimburiza abaturage ibikoresho byapfuye cyangwa byashaje mu gihe cy'imyaka 2 nta kindi kiguzi baciwe kandi iyi serivisi ikaba yatanzwe bitarenze iminsi 3 byatinze. Gushimangira kandi ko izi ngufu z'imirasire y'izuba zikora neza.
Muri manda y'umuyobozi y'umukuru w'igihugu nta muntu uzasigara adacanye amashanyarazi. Icyo ni kimwe kindi cyakabera ariko n'iyi mirasire y'izuba nayo burya ifite ingufu zikora nk'iza amashanyarazi yo ku mapoto. Nimubirebe ngo mubisuzugure byose bikora kimwe biba biterwa n'ingufu zo twashyize kuri iyo mirasire turimo gukoresha. Abahereza urugero ahantu muri Rwamagana dufite uruganda rw'imirasire y'izuba rutanga amashanyarazi aruta aya karere ka Rubavu kose gakoresha.
Meya wa karere ka Rubavu Gilbert Habyarimana avuga ko aka karere kahize kugeza umuriro w'amashanyarazi kungu 8,198 izigera ku 1,000 muri izo zigahabwa amashanyarazi akomoka ku mirasire. Yemeza ko uyu muhigo wamaze kwiswa
no kubavana kuri ya matadoa ya matara ashikoreshwa petrol rimwe na rimwe bigatuma bahumeka umwuka utari mwiza ariko nanone n'impanuka zaterwaga n'amabuji ibyo nanone bikaba bigiye kongera nanone uburyo abana basubiragamo amasomo bageze mu rugo. Ubu ngubu aba babonye aya mashanyarazi kuri telefone ntago bazongera gukora ingendo bajya gusharija ubikena cyo mu imitumanaho cyakemutse.
Leta y'u Rwanda yahaye Ignite Power inshingano zo gucanira ingo ziri mu cyari 250 kuva mu mwaka w'2016 kugeza mu 2024. Iyi sosiyete yashyizeho uburyo bwo korohereza abafatabuguzi ku buryo umuntu utabonye amafaranga 191 cyangwa 130 ngo ayishyura ako kanya agenda yishyura make make mu gihe cy'imyaka ibiri. Ikigo Ignite Power kivuga ko kuri ubu kimaze gucanira ingo 100,000 kandi gifite icyizere cyo kugera ku ntego yo guha amashanyarazi ingo 250,000 mbere y'ibihumbi 2024. Guverinoma y'u Rwanda yihaye intego y'uko mu 2024 100% by'abaturarwanda bazaba bafite amashanyarazi, 52% bazaba bayafatira ku miyoboro minini y'ingomero cyangwa gaze metani, mu gihe 48% bo bazaba bafite akomoka ku mirasire y'izuba. Imibare ya Minisiteri y'ibikorwa remezo inafite ingufu mu nshingano igaragaza ko kugeza ubu 51% by'abanyarwanda aribo bagerwaho n'amashanyarazi, 37% bafite ava ku miyoboro minini, naho 14% bakoresha imirasire y'izuba. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Claude Ganza, Munyamagana, turagushimiye kuri iyo nkuru utugejeje mu Burundi. Aha abantu barenga 100 bahoze ari abakozi b'ikigo cya leta gishinzwe itumanaho Onatel bazindukiye imbere y'ibiro by'umuhuza w'Abarundi barasaba amafaranga y'imperekeza nyuma yaho bahagarikiwe ku kazi kuva mu mwaka w'2020. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi baryo, turagezweho na Desire Hatungimana.
Uko ari 108 abo bahoze bakorera Onatel baturuka mu makomini atandukanye y'intara ya Bujumbura. Mbanye n'abagabo Augustin n'umutama w'imyaka 60 yakoreye iryo shyirahamwe ryo gutumatumanako kuva mu mwaka w'1981 ari mu bari bituye umuhuza kuri uno wa kane.
Twebwe kuri ajye kigenga ku biro by'umuhuza Onatel yaraturenganije kuva mu 1980 kugira n'uno munsi tubishutse ubutungane kuva mu sentare y'intango kugira n'uno munsi kugira ku muhuza turashari kumwe nabo haheze imyaka 19 n'umwaka turi mu sinzi kugira 20. Twebwe twaratsinda ntari umunsi n'umwe tutaratsinda batako bunguruza tubitaga turatsinda kugira n'uno munsi tuguma turatsinda. Twebwe twabasaba ko buduhereza icyo sentare y'intango kugira no muri gasambura amanza icyo twatsindiye.
Ikibababaza abo bahoze bakorera iryo shyirahamwe ni uko hari abatunganirijwe abandi amaso agahera mu nzira, uno asanga harabaye akarenganyo.
Ubona muri 81 kugira uno munsi abagenzi twari kumwe twari abakozi 350 rero abakozi 175 barabatekereje haze barataha natwe twatashe uko nyine kugira uno munsi.
Aba bakoreye Onatel imyaka n'iyindi nta masezerano bari bafitaniye n'umukoresha, ariko barahembwa buri kwezi. Bakavuga ko kubona bakuwe mu kazi uko byagenze naho nyene bararenganijwe.
Mu 2012 kuva icyo gihe rubaye ntabanduka twarasubiye kubaza Procureur de la République ati nyakubahwa Procureur kuri ubanza rwacu rwarangiye rukaba ntabanduka kugera ubu hasigaye iki? Procureur yaciye twandikira urwandiko arirwo guru ruvuga yuko amasentare abizejwe kwariyo afise uburenganzira bwo kubisira mu ngiro. Ikuva ico gihe Procureur atwishuye twarituye amasentare yaciye urubanza yose yo mu Burundi uko angana yatubwiye uti urubanza rwararangiye ahubwo rindira tubaharurire. Baraduharuriye ingene amategeko abivuga turabibona. Bagiye gusaba ishyirahamwe Onatel ryadukoresheje kugira ngo baba mubaze icyo abivuga ko bararindiriye ko yobisura barahebura.
Kutaronswa indishi yo gusezererwa mu kazi kuri abo bahoze ari abakozi b'iryo shyirahamwe ryo gutumatumanako amakuru byabashize mu bukene budasanzwe. Uno mukenyezi akavuga ko abana umugabo yamusigiye bahevye ishuri kukubura mikoro.
Mutama wanze yarakoreye Onatel hama rero harageze giharengana ataronsa ko kanoti rero mu gihe ndumusigwa nico gituma nkurikira babandi nyene bakorana kugira ako gahembo yakorera nanze ndagasikire kuko nanze nasigaranye bibondo abana banze ntibaciga bamwe bubari mu barabara naravuza amahera yo kubatangirira rero twasaba n'ukuri ko boduha ako gahembo kacu kuko twaraburanye tugendeye mu masentare nabonye umenga twacindiye amakaratasi gusa abandi bacindira icyo baburane n'ukuri nadutabare arabingene yodukura muri ribarabara.
Umuyobozi mwishikira mu biro vy'umuhuza ariwe Jeremy Kekenwa ntiyashimye kubwira abamenyeshamakuru icavuye mu bonano nabo bari bituye umuhuza Edouard Nduwimana. Abanyagihugu babwiye isoko ryacu ko uwo mutegetsi yababwiye ko ikibazo cyabo kikiriko kirigwa na hatarindi sango ya bahai.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rero rikomeje no kubagezaho amakuru muri aka kanya. Tugiye mu Burundi. Hashize imyaka ibiri abategetsi bashinzwe uburezi n'inyigisho mu mashuri ya kaminuza bafashe icyemezo cyo gutangiza amasomo yo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga cyangwa doktora mu Burundi, no kuvuga amasomo yo ku rwego rwa gatatu mu mashuri ya kaminuza nyuma yo gutsindira impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu yitwa masters. Mbega iyo gahunda igeze he muri iki gihe? Mu kiganiro muri Sanga, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Professor Liberat Ntibashira kandi wigisha muri kaminuza Université Libre de Bruxelles, yakurikiranje rero iby'iyo gahunda bisobanura muri iki kiganiro. Ijambo ni ryawe Fred.
Uyu mugambi wagiyeho watangwe gutegurwa araheze hafi nk'imyaka ishikine. Nshaka kuvuga yuko ari umugambi wizwe wigwa n'abarundi, nibo bari bafashe mu minwe, ariko na za kaminuza zo mu Bubiligi cyane cyane zarafashije mu itegurwa ry'iyo ecole doctorale n'uburyo bwatanzwe n'igisata cha kaminuza zo mu Bubiligi zivuga rurimi rw'Ifaransa n'izivuga ururimi kwiki Hollande, la communauté flamande. Nibo bashishikarije gutanga uburyo barabushikiriza kaminuza y'u Burundi, hanyuma bariga za programme bararondera abarimu mu bisata bitandukanye. Hanyuma rero haraheze imyaka ibiri uwo mugambi bawushize mu ngiro, ni ukuvuga yuko abanyeshuri ba mbere baratanguye haraheze imyaka ibiri. Hanyuma rero umugambi utunganijwe, abanyeshuri bariyandikisha, biyandikishije hariho ibyigwa bimwe bimwe bakurikira, ariko harateganijwe no kuza kuraho ubwenge muzaburaya. Novuga yuko hariho abanyeshuri nubu bari ngaha mu Bubiligi babaje kugira ubushakashatsi kugira bashobore kuronka ibitabo, baronke za article zikenewe kugira bashobore gutegura neza ibikorwa barimo.
Nkuko byibonekeza Professeur Libera ko mwakurikiranye uyu mugambi, murashaka kutubwira abanyeshuri bari muri iyo programme muri iki gihe mwamubaza
igitigi sinakizi neza kuko uyari imyaka ibiri umwadongo ari umwabihinje umwaka wa mbere n'abitwa nta myaka iriho munyve neza. Nshaka kuvuga biyandikishije kaminuza yunuzeye ico gisata gitangura n'umwaka rero, ariko ico nzi mu ntango myaka abari biyandikishije bifuza kugira iyo doctoral barashika hafi ijana mirongo ibiri mu ntango haraheze imyaka ine. Mugabura bose ntibakiriwe kuri ijana mirongo ibiri.
Hari igitigiri cy'abanyeshuri bashobora kuba ari mirongo ine na batatu, harimo n'abavuye mu bindi bihugu. Ayo makuru mwa yafise ko hariho n'abiga mu Burundi bakurikirana iyo programme doctorale bavuye mu bindi bihugu.
Yego cyane noze uko byari biteguwe kwa barashobora kwakira abandi bavuye mu bindi bihugu kandi si rya mbere kaminuza y'u Burundi yakira abanyafrika bandi mbere mu myaka yahera kera n'abashinwa baraza kwiga igifaransa mu Burundi no kwibutsa yuko na Dr. Mukwege aheruka kuronka agashimwe bita Prix Nobel ko yagize Bujumbura
ego me matwa dusumira yize Bujumbura ika naba bamwigishije ika n'umurektor hari ico gihe nibaza ko twavuganye nawe nyine na munyeshuri bibuka cyane gose tukivuga kandi kuvyerekeye abanyeshuri bo muri doctorat bari kwaragira ubushakashatsi aho mu birigi nkuko mwabivuze mu myaka nk'ibiri cyangwa umwe bahejeje botangura ika bakandika vya bitabo byabo bita nkateza icyo ni igikorwa cyoroshye mu Burundi muzi ko ubiko bw'ibitabo budashemeye cyane gose nko mu bindi bihugu biteye imbere
mu Burundi byoroshye cyane ni byoroshye na gatoyi kuko hari ngo hari ibibazo byinshi cyane icambere no uburyo buke cyane cyane muri mwe bita mu gifaransa amarovi no kuvuga ubushakashatsi bushasha buguma busohoka uko bashakashatsi banditse ivyo rero ndivyoroshye na gatoyi ariko hariho umuti kubera bivyuma vyangarukana bumenyi bimwe bita internet umushinga ntahesha abandi ndazi ko ari umushinga ntawe wishaka ko ico kibazo bateza ko yaragishize imbere ntankeka ariko rero ndivyoroshye ariko ni nico gituma rero batunganije iyo ecole doctorale bategekanije yuko abanyeshuri bari bariga muri aya mashure baronka uburyo bwo kuza muri za kaminuza z'i Buraya hanyuma bagakora bakarondera ibyo bita documentation yindi ngorane ya kabiri itorohera abarundi muri culture y'iwacu murazi neza yuko tushira imbere cyane ibyo gufashanya nshaka kuvuga mu bintu by'imanza mu gifaransa bita social ibyo rero biratwara umwanya munini cyane gose bigatuma uri kuragera ugira ubushakashatsi ataronka umwanya ukwiye ariko rero ibyo biva ku munyeshuri wari wese araheza akitunganya uko ashoboye agategekanya umwanya ukwiye ukugira ubwo bushakashatsi
ariko hari nk'abantu bashaka kuvuga ko intambwe yafashwe ari ndende cyane rwose tuzi ko n'ivyigwa vya maîtrise bitateye imbere cyane rwose muri kaminuza y'u Burundi mu kanya gato cyane
ego ivyo nivyo ni murabije benshi barabizi yuko hariho nivo zitatu hariho imyaka itatu ya mbere muri kaminuza ariyo bita bashoriye canke bakaroreya hariho imyaka ibiri bita master hakaba rero na doctorat mu Burundi ivyo imyaka itatu ya mbere iratunganijwe neza aho nta kibazo kiriho ariko imyaka ibiri ya master ni ibintu bishasha ni ibintu bitaraja ku murongo neza vyarateye n'ingorane cyane gusimbira rero kuri ecole doctorale nibaza ko mu gice kimwe si bibi mu kindi gice si byiza
tubibutse inshuti mwese ko muri koma babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Medi mwiriwe neza muri hega Medi tubwira akazina ko amazina yawe yose
nitwa Munezero
Munezero
ego ndi mu ntara ya Ngozi ahantu mu buraro bw'igihugu
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na professeur Libera nti bashaka kandi yanonose cyane gose ivyo kwigisha muri kaminuza akaba yaratanguye no kuri iyo projet reka yari ikurikiranye kuva mu ntango ya kaminuza ku rwego rwa gatatu doctorat mu Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
ikibazo nagomba kubaza yuko kuko nawe ne yavuze ntiyize mu Burundi yize mu Bubiligi
yarize mu Burundi kandi yaranahabaye professeur assistant muri université y'u Burundi
Ego mugabo ngira ayo mashuri ya doctorat yayize mu Bubiligi.
Nivyo?
Ego, cyo nagomba kuvuga rero. No kuvuga nagomba kubaza yuko yihweje nk'ubumenyi baba barakuye ngi n'ibyo bihugu byo hanze. Ageranije nawe na n'integuro babona Burundi bufise yuko abona yuko igihugu kizoshika ku ntumbero yuko dusanga abo ba docteur bize mu Burundi bohiganwa na bohiganwa n'abandi n'abandi ba docteur abo baba bize mu bindi bihugu byo hanze. Hama ikindi kibazo nagomba kubaza eske ko ngira aho mu Bubiligi aho biga icyo gihe wewe yiga mu Bubiligi ngira bahahurira ari benshi abava mu bindi bihugu bitandukanye ngira byarafasha hamwe naho ba competition kubera mu amwize hamwe mu bihugu byinshi ugasanga ufite bagage ifadika yuko wo higanwa n'abava mu bindi bihugu. Nagomba kubaza kubera Burundi buri muri East Africa kubera iki batiyumvira yuko hoba excellent doctor university nk'imwe muri East Africa a university imwe yigishiriza doctor imwe yuko bari kwishima nko muri East Africa ama tugafashanya kugire tugire bagage imwe tugire ubumenyi bumwe n'abandi banyeshuri bo muri East Africa. Bo ikindi nacyo nagomba kubaza sinzi neza ino programa itunganijwe nagomba kubaza yuko batanga uburenganzira bumwe kugire babakire bano biga doctorat abana babiza amakaminuza prive tufate izi za master zose naho uwo muntu barayiciye muri prive n'ubundi yiciye muri leta yuko bazoba bafise uburenganzira bumwe bwo kuja gukora ikibazo kibemerera guca doctorat. Ibibazo nagomba kubaza n'ibyo. Murakoze
Munezero. Professeur Libéral ntibashira kandi
yego guhiganwa n'abandi ba docteur icyo nakubwira icyambere cyo nuze Munezero nize i Burundi licence en mathématique hanyuma ndaba mu assistant mu myaka pendant 3 ans muri faculté de sciences mu nyuma ndagira meme nuzeye ibyo bita DEA yo DEA en mathématique n'umushinga ntaheje umashabani yari yashyizeho ari vice recteur hanyuma maze guheza doctorat ngaha mu Bubiligi narashoboye kuza kwigisha muri faculté de sciences kuva mu 2000 gushika hafi mu 2015 guhigana rero n'abandi ba doctorat. Icyo nakubwira coco nuko kaminuza y'u Burundi muri Afrika imbere y'amagume yari mu za mbere mu kwigisha neza n'ikibyerekana nuko abarundi bose baje kwiga hanze mu bisata bitandukanye nta numwe nibake bayobegwa kandi nta numwe nzi yayobewe kandi bikorwa bakoze byarashimwa hariho n'abaronse ubushimwe icyo no kwita prix nkuko bivuze neza twahahurira n'abandi banyafrika bavuye hirya no hino navuye mu Aziya n'iki ariko abarundi bamye bitera iteka barakora bigashimwa. Nshaka kuvuga rero yuko kaminuza y'u Burundi hamwe uburyo bukwiye bwoboneka nta nkeka yuko uravye n'incabwenge ziri hanze abigisha muri za kaminuza cyangwa bakora mu bindi bisata byinshi bitandukanye nta nkeka yuko kaminuza y'u Burundi ishobora kuramura abarundi baciye ubwenge ari nibyo uno munsi ntibyoroshe nawe ngaho ngo abeshe yuko ko byoroshe ariko ntuzeye birashoboka. Iki kibazo cya kabiri cyo muri EAC nagira namugire yuko kaminuza yose irateye mu isi nzima hari ibisata bitatu bakaroreya master na doctora n'ubwigenge bwa kaminuza yose ariko igishoboka ni uko kaminuza y'u Burundi ishobora kunonosora igateza imbere dufate nk'igisata kimwe hanyuma Université de Makerere ikispecializa mu gisata kindi hanyuma bakaguza abanyeshuri mugabo kaminuza yose yitegereza kugira ico gisata ca école doctorale.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Nshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu, aha niho amakuru y'aka kanya tuyasoreje. turabashimiye ko mwaduteze amatwi, turabararikira gutega amatwi ibiganiro byacu bikurikira, cyane cyane amakuru yacu ataha. Dushimire ingene bari ku buhanga bw'ibyuma na Fatou Alimas Kalala wegeranije aya makuru. Yarahagarariwe na Edi Rwema, naho je mwumvaga kuri mikro DJ Frey Mutagoma. Ndagira nti muramukana amahoro n'amahirwe.